Eddie, Miss with America. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mubandanya kudukurikirana mu biganiro byacu tubashikiriza iminsi yose mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mukiri indwara ya malaria ibandanya kugeramira abanyagihugu mu bice bitandukanye byo ku isi n'u Burundi budasigaye inyuma. Isekeza mu gihugu cyose ryo gutanga imisegetera ryatanguye ku itariki ya 12 y'uku kwezi ikazorangira ku itariki ya 22 y'uku kwezi nyene mu Burundi. Nguko bimenyeshwa n'ubushikiranganje bwa magara y'abantu imisegetera irenga imiliyoni 6 niyitegekanywa gutangwa mu gihugu cyose. Ubushikiranganje ujejwe magara y'abantu no kugwanyikiza ca sida nibwo bwateguye ico gikorwa cyo gutanga imisegetera irimo imiti y'ikimibu ngo mu ngo zose zo mu Burundi. Ubwo bushikiranganje bwamenyesheje mu itangazo ku itariki 14 z'ukwezi kw'icyenda ko malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi. Ubwo bushikiranganje butangaza ko imisegetera irimo imiti y'ikimibu ari bwo buryo bwiza bwo kwirinda malaria. Ubwanyuma imisegetera yatanzwe ikivunga mu gihugu cyose hari mu mwaka w'2014. Nico gituma ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanyikiza ca sida bwafashe ingingo yo gusubira kwijukira icyo gikorwa muri uyu mwaka. Isekeza rya mbere ryagenze gute? Nikihe catumye irindi sekeza riba risubira kuba? Nivyo tugiye kubashikiriza mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Tade Ndikumana umuganga akongera akaba asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza ca sida mu Burundi. Dr. Tade wiriwe?
Wiriwe neza.
Mwotubwira uko iryo segeza ririko riragenda muri iki gihe?
Ego murakoze, emanze kuramutse ariko baratwumviriza none yandabashimira kubona mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkuko mwari mubivuze, isekeza ryaratanguye itariki 18 kuvuga kuri uwa mbere ikaba rizohera ku wa gatanu itariki 22. Mutiriko rigenda gute? Ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato kuduga mu burere bw'ubuvuzi gushika mu ntara y'ubuvuzi hamwe bafatikanije n'abajeje intwaro kuva hasi abitewe n'abenegihugu gushika mu ntara bariko barakora igikorwa cyiza cyane cyo gutanga imisegetera. Atushima ko amakuru dufise mu gihugu cyose abenegihugu babyitabiriye ku bwinshi, tukabasaba kubandanya bagenda kuyitora nk'uko twabibamenyesheje. Nk'uko mwarimu yavuze rero, isekeza rije rikurikira ryabaye mu 2014 kuko ubushakashatsi bwarekanye neza yuko irya misegetera irimo imiti y'ikimibu imara ikiringo cy'imyaka 3. Nacyo gituma Leta y'u Burundi yashimye ifatanyije n'abayifasha yashimye gutanga iyindi misegetera mu Burundi bwose uno mwaka wa 2017. Ibyo rero biza bikurikira ibindi bikorwa byinshi bikorwa mu kurwanya indwara ya malaria ko murazi yuko itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2017 z'uno mwaka ishyirahamwe rwamenyesheje yuko mu Burundi indwara ya malaria yafashwe nk'ikiza. Hasi hakurikira rero umugambi ukomeye cyo bita Pandora Post, aho harimwo ibice novuga bine. Cyari cyo kudana ibipimo hamwe n'imiti yo kuvura abenegihugu no kugwiza abaganga na cyane cyane mu ntara zari zisindikaizombizi. Hariho n'ikindi gikorwa cyakurikiye cyo kwigisha abenegihugu ngene bwo kwikinga indwara ya malaria cyane cyane mu kwihutira kujya kwa muganga babonye ibimenyetso n'ikindi gice rero cyo gupompa mu mihana ibyo byabaye imaze kuba mu burebu buvuzi bishya butandatu bizobandanya n'uwo mwaka gushikaho tuzoshikiriza urebu buvuzi 11
ariko
twasanze imyana yari novuga yari yimonogoje kurusha hanyuma rero cyakurikije igice cya kane twatanguye kuri uwa mbere aho tuzotanga nitegetera nk'uko mwabivuze ingana miliyoni 6 1,701,000
n'amajana
6,000,000 ikintu cya mbere duhumiza abenegihugu mu kurinda malaria nuko icya mbere nuko umugwayi abonye bijya bimenyetso na cyane cyane kumeneka umutwe ubushuhe agasuhegwa kabura kayabagu yokwihutira kujya kwa muganga kuko malaria n'indwara yica n'ingoga igihe umuntu ativuje hakiri kare hanyuma leta yarashyizeho uburyo aho jya miti rugeze rwa mbere yagize na mudiyakina etezinate itangwa ku buntu hanyuma hariho n'ingendo ya miti yose kwikingira cyane cyane murabona ko n'ubu imvura yasiye kugwa yatasuye kuraba hajya impande yaho baba mu mihana yuko bijya byo ibidengeri by'amazi n'amashamba impande yaho baba ubikuraho hanyuma bakugara amadirisha ku mugoroba na cyane cyane bose bakaraba yuko bajyanwe mu musegetera urimo imiti y'icimibu ni ikintu gikomeye cyane ni turamaze kubona yuko hamwe hamwe atabikurikiza ariko ituya yasaba ko bikurikiza ikuneza yabo igukingira amagara yabo
mwitegereje mu gihugu cyose ni bihe bice n'izihe ntara zoba zigiramiye kurusha izindi na malaria iyo ndwaye yibonekeza cyane he
aho yibonekeza cyane ni mu ntara novuga kubera irihindagurika ry'ibihe maze yuko malaria twakunda kuyibona mu ntara z'imbo ariko twarabonye ko mu ntara za ruguru Ngozi Kirundo ntara ya Karusi Cyankuzo Kayanza Gitega ntara ya Rutana malaria yibonekeje cyane ku bwinshi no mu rugo urebwo bw'ubuvuzi rero twaciye dushyiraho cya kigwa cyo gupompa mu mihana aho novuga akarere k'ubuvuzi ka Cyankuzo uno mwaka tuzoba twashoboye gupompa mu mihana muri bw'ubuvuzi 11 harimo Cyankuzo Murore Rutana Gihofi Buhiga Nyabikere Kiganda ani gice cya Muranzya Muyinga Gashoho Buye mu ntara ya Ngozi hamwe na Kirembe
nikihe mwibaza cyo bacatumye iyo ndwara itandukira izo ntara imbere yaho itibonekezamo cyane
murakoze cyane murazi neza yuko muri ino minsi habaye ihindagurika ry'ibihe aho ubushuhe bwiyongereye mu ntara za ruguru ukamuzi yuko imibu itera malaria nayo ija ahantu hashushe hanyuma hariho n'ibindi aho usanga uretse ubwo bushuhe n'imvura yaguye ari nyinshi hanyuma akaba n'uja n'uruza rwa benegihugu ko iyo hari amahoro abenegihugu baragenderanira basanga umuntu ashobora kuva mu ntara arimo malaria atekeye ibintu agiye gushora ibintu hanariya iyo mibu rero nayo igenda ijana n'uruhere n'ugutembera kw'abantu ikindi nacyo nuko hariho novuga ubuhinga bw'uburimyi kugira ngo abantu biteze imbere ugasanga ziriya ntara za ruguru kera nta miceri barima murazi yuko imiceri isaba amazi hanyuma akaba rero aho borora nk'amafi akaba ibidengeri by'amazi hanyuma abenegihugu naho bahaba bakaba batari bamenyereye novuga kuba ahantu hari imibu benshi rero bagafatwa na malaria ntibabimenye bagateba kuja kwa muganga batevye rero hajya umuntu amaze kwandura malaria amaraso yiwe abarimwo plasmodium ujya mu gerutera malaria hanyuma imibu cikumi murya ikongera ikajya n'abandi hakaba uruhererekano ni ibyo rero bituma iyo ndwara yashoboye gushika mu ntara za ruguru si mu Burundi gusa mu karere kose mu Nyaga Bigari ibintu byabonetse ko malaria kwihindagurika ry'ibihe yibonekeje
murakoze tuje ku mirongo ya telefone ku bari ko radukurikirana baduteye akamo hari Nsengiyumva uratwumva Nsengiyumva ntakiri ku murongo dufise Jonathan uratwumva
kagame ndabumva
eh watubwira irindi zina naho hamagaye uri
nitwa Nshumbusho Jonathan
uri he
hamagaye ndi mu gisagara cha Bujumbura
eh ufite ikibazo canke intererano
eh hari ico nagomba kumera nkubaza kugira ngo mere nkunganira muri kino kiganiro
eh muduga ku jambo Alo? Alo? Turamutaye ku murongo imirongo ya telefone ikoraterana ibibazo reka tugaruke kuri Dr. Tade Ndikumana. Habugwa ko indwara ya malaria ariyo ndwara yica cyane abana kurusha izindi ndwara mu Burundi mu bisigura gute?
Ego murakoze nibyo kuko uretse muri rusangi turabye ibiharuro byo kwa muganga. Malaria niyo ndwara ya mbere ituma abenegihugu baja kwa muganga bivuza kandi niyo yahitana abenegihugu benshi gusumba izindi ndwara. Aha rero abana novuga n'abakenyezi barakarigwa n'indwara ya malaria bivuye ko ahanini murabona abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye bo gukingira umubiri. Hanyuma hagiyeho umuntu amaze alo
ndabumva
niko ndavuga yuko kenshi abana ntibaba baragira abasoda b'umubiri bakwiye. Hanyuma ni nacyo gituma mbere iyo ababyeyi bagiye gupimisha imbanyi hariho imitegetera tugenda dutanga uko aje gupimisha imbanyi. Hanyuma niyo bazanye abana ku rucanco kw'amezi atandatu kugira ngo tubakingire. Mbere n'ababyeyi ko twabonye ibibungenzi bakaregwa n'iyo ngwara ya malaria hariho umuti wo gukinga yuko iyo ngwara ya musinzi kaza mbere gasinzi kaza n'ikibondo kiri mu nda umukiro batanga bitwa fasidari wo gukinga mu gatari wo kuvura. Ahanini rero n'ukubera yuko abana bafite abasoda b'umubiri bake bigatuma bakarirwa n'indwara uretse na malaria bakarirwa n'izindi ndwara muga malaria kubera yuko ubushyuhe bwinshi butuma umwana aca bavuga atangura gususumira icyo bita mastito ugasanga umwana rero ntashoboye kwihangana ubwo bushyuhe bwatewe na malaria mu mwanya muto ugasanga iyo batamushikanye kwa muganga hakiri kare aca yitaba Imana. Bisa rero ku bubasha buke bw'umubiri bw'umwana kugira ngo ashobore ku abasoda bashobore kugwanya imigera ya malaria igihe yinjiye mu mubiri. Icyo gituma dusaba ababyeyi yuko iyo babonye kuko turakunda kubona ababyeyi bafite abana bakiri bato ugasanga abonye umwana arashushe kagomba amuha umuti wa paracetamol w'ubushuhe hanyuma akaza gushyira kwa muganga yarembye cyane cyane hagati mu gihugu. Ni byiza yuko umwana agize ikibazo na cyane cyane cy'ubushuhe kubera
reka tuvandanye
bizababara
byiza
bamushikana kwa muganga hakiri kare.
Murakoze reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jean de Dieu. Jean de Dieu uratwumva?
Yego ndamwumva ni sana hamwe.
Urafise watubwira irindi zina naho uri?
Yego ndi mu gisagara cha Bujumbura irindi zina ni Niyonkuru.
Ufise ikibazo ubaza umutumire canke intererano?
Yego cyamename nashaka gushima ukuntu bariko batanga imisegetera mu gihugu cyose. Uko naje mu kanya mvuye kuwutora vraiment nabishimye kandi ikintu nacyo nashima ni uko kare barabayitanga ugasanga batanga amasashe hanyuma ugasanga muri mashe bayigurisha ariko babanza kuyitabura ukayitwara uko nyene igaragara. Icyo notubashimira.
Ariko
nashaka kubaza akamaze uwo muganga ko ubu bariko bagiye umugambi wo kurema imiceri mu ntara za ruguru kandi abanyagihugu bakaba biriko barayirima ugasanga muri ibyo muri ayo mazi birya biza by'amazi ugasanga inubu irimo cyane none kuzuba bumva naho boyikingira gute ko naho nyine bariko barasama irya miteri ibandanya ibajya
reka bishure. Murakoze mu mwishure Dr. Tade.
Ndamushimiye Jean de Dieu, kibazo cyiza cyane. Mu bisanzwe ni byiza kugwiza umwimbu kandi icyo nagira nshikize nuko hajya imibu itera malaria ijya iri ku murango habona ijya itembera ku murango siyo itera malaria. Umubu w'ingore bita nouvelle femelle niwo utera malaria kandi utembera mu ijoro na cyane cyane mu masaha yo mu ijoro. Nicyo gituma dusaba bene gihugu tukanamushimira ko ashimye igikorwa leta iri kirakora cyo gutanga imisegetera bo kwama bajyama muri iyo misegetera. Mbere ubuho twasize ko n'akantu ko kuyimanika ko twasanze hari abo bigora hagati mu gihugu nibaza ko nako nyine bakamuhaye. hanyuma naye handi igihambaye nuko bo bandaye bagwiza umwimbu kumurango ntangorane mugabo hajya bugorobe kumugoroba amaze gushika muhira bakaraba ko tabidengeri nibihunda biri impande ya yinzu babikure kugira ngo ijya mibu ireke kwarikira hajya impande y'inzu kuko iri iri mu miceri nteza ngo ibyo hari yibye mu mihana hanyuma bakugura amadirisha bakaraba yuko imibiri mu nzu bakagerageza kuyirukana hanyuma mani kujya mu segetere bagaheza bagiye kujyama bakabujyamamo niko kwikingira kwiza mu nkoko
murakoze tugaruke kuri iki kibazo cyo gutanga iyo misegetera muravuga ko muzotanga imisegetera irenga miliyoni zitandatu mu gihugu cyose mwibaza kwikwiye
irakwiye cyane kuko twarabiharuye neza habaye igikorwa cyo kugendera mu mihana yose igihugu cy'u Burundi aho baraba aho abantu babaye ibyumba bihari bagaheza bakatanga agatike kamwe kajyanye n'umusegetera nimba ari umuntu afite inzu harimo ibitanda bitatu bamuha umusegetera itatu umwe wese azoronka bivanye n'aho aba kandi turazi neza yuko izo bakwira kuko twarabiharuye neza turashima n'abajeje intwaro babidufashijemo eka mbere n'abaremesha kiyago eka mbere n'abene gihugu bitabiriye neza icyo gikorwa ku neza yacu na cyane cyane mu kurwanya indwara ya malariya
kuba ariko barayakira ariko baratwumviriza cyangwa uko mwabigenjeje mubasigurira gute ku kugene bayikoresha iroroshe gusigura kugene bayikoresha
yego biroroshe kuko umusegetere wo bawushitanye muhira kare nabivuze baca babura ingene baheza bakawumanika icyo gituma twaje mu kago burangi no mwaka kugira ngo tubahe n'utuntu tumeze mutuzana kugira ngo bayimanike neza ukumanika rero bivana n'uburaro bw'umuntu wese hariho abaramesha kiyago ubu bari hagati mu gihugu yahambere dufatanyije na Caritas Burundi aho bazoca bakurikira bagenda baraba neza yuko uko baberetse ko bayimanika bivanye naho umuntu wese atuye yabigenjeje neza mbere bakadosha basubira bakaraba yuko kuko hariho umwe nagiye yavuze ati barashima ko batayibaha iyo mu masashi ko bashaka bayidandaza turasaba n'abajeje intwaro bajya banyumba kumi gusura bakaraba neza yuko ijya misegetera bayikoresheje icyo yagenewe
naye
handi hari abaremesha kiyago bitoreye ku mitumba bizeyo n'abanyagihugu babizi bigishijwe neza umwe wese n'ahaba ingene ashobora gukoresha neza ijya misegetera n'ingene awumanika
murakoze dusubire ku mirongo ya telefone dufite Jonas uratumva
yego ndabumva batarabwira cyane
watubwira irindi zina naho uhamagaye uri
ndingozi nayise akabazo nka kamwe nabona kubaza umutumire
mubaze
icyambere no kuvuga none nk'iyo bayitanze abo yagenewe bakayakira ariko ugasanga ntibashoboye kuryamamo nuvuga ngo bobahanura iki icya kabiri niyo ibihano byatekanijwe ku bantu bafatiwe batora yitandaga
murakoze mumwishyure Dr. Tade
yego Jonas ndamushimiye ati mbega uwo duhaye umusegetera ntawujyamemwo twamuhanura iki icyo novuga kuri ibyo ni uko itambere abenegihugu bamenye yuko leta ishyira mu buryo bwinshi kandi ko ari ku neza yabo ntibyo kumvikana umuntu uba w'umusegetera ntawujyamemwo cya mbere inkurikizi imbi ni uko atawujyamyemo agwara malariya hasi ikamuhitana mbere igahitana n'urubyaro rwiwe ibihano rero byategekanijwe n'ibihe abenegihugu turazi yuko baciye ubwenge kenshi turabyitiranya nta muntu yo kwikwegera urupfu arubona kandi leta yamufashije ingene yikingira iyo ndwara kuko kutajyama mu musegetera ni kugururira indwara ya malariya nayo mwavuze neza kuri yo yica abantu benshi nta bihano byategekanijwe mugabo turizera neza yuko inyigisho twabahaye bazozikurikiza na cyane cyane ku neza yabo guhindura ingendo novuga na cyane cyane abo bita abanyabirato kuko kenshi bashobora gusanga n'umuntu yize avuga ati jye sinojya mu musegetera mugabo yamaze gutsindikazwa na malariya birababaza ko bitwara uburyo bwinshi umuryango kandi ugasanga hari inkurikizi mbi cyane zica zishyika iyo umuntu agwaye malariya ntayivuze neza na cyane cyane indwara z'amafigo z'umutima usanga umuntu aritabye imana bitari kuba rero tubatera kamo ni guhindura ingendo bakamenya yuko leta ibikora ku neza yabo y'imiryango reka ku neza y'inshuti zabo kuko
Nimana gwe malaria bitwara uburyo bwinshi hajya. Hanyuma ibindi bihano twovuga nuko bajya abantu bagurisha imisegetera bayihawe na leta ku buntu bihano byaratekanijwe n'amategeko asanzwe hari kuko irabugijwe kubyaha kuko hariho n'abandi bagira ubudandaza ugasanga bagiye guhenda abenegihugu bafatiye ko ku buryo buke bafite basanga ko imisegetera itatu ati yagurisha umwe cyangwa ibiri agasigara n'umwe aho rero abagize n'aba bene abana afite kuko tuba twabitanze twarabye ababa muri iyo nzu y'urubyaro rwiwe
reka tubandane
abo nabo rero bayigura baba n'inkozi z'ibibi kuko baba bambuye ubuzima abene gihugu kandi leta yari yatse kubashingira
reka tubandane dufite kandi nduwimana uratwumva alo watubwira irindi zina naho uhamagaye ni uratwumva watubwira irindi zina ryawe naho uhamagaye uri ushaka kubaza ikibazo cyangwa gutanga icyumviro
niko bake duha imisegete kugira tuyikingire malariya mugabo twebarakiyuko baranko kutuyandika ngo kubera ngo tubiyesenge nta misegete abakeduha none kubera iki mu kwandika basaguye kandi natwe dukeneye imisegete
abishure mu mwishure
ndetse nabyo mwumvise neza yombira aherereye asubire mu kibazo
mwosura mukavuga aho muherereye mugasubira mu kibazo hari muyaga mwinshi mu telefone yanyu musubire mu kibazo
ubwo baranditse ko bajye duha imisegete ko twikingira malariya mukabo te barake baranga kutwandika ngo turebeshe ngo nta misegetera abakeke mukabo hamwe cyangwa n'abacaza none kubera ko baducaza abandi bakabangika ko kandi nubwo ngo bari kubara bicanga kubera ko icyo kitazoroha imisegetera abandi barabanduza
reka bishure mu mwishure
arakoze cyane nduw'imana mu bisanzwe navuze ingene byagenze bagiye ku mihana yose igize igihugu nagenda musabe yuko yoraba umukuru w'umutumba hanyuma kuwa gatanu bahagenda bajyanye kugira ngo aho batangira imisegetera kugira ngo ikibazo cyiwe bacyige bamutunganirize nimba hariho n'igikorwa kizoba mushikanje buzokora bwo kuraba yuko atamihana baba barasinze cyo bita rasapaje kugira ngo abo bantu mwe nabo baba baje nk'ukuraba tuvuge aho batuye bagasanga bagiye kurima cyangwa mu bikorwa bya misi yose nabo nyine bazoshyikirwa mu gice nabwira nduw'imana nuko araba umukuru w'umutumba cyanke ari mu gisagara akaraba umukuru wa karitsiye bakajyana aho batangira imisegetera kugira ngo ashyikirize ikibazo cyiwe amutunganire
murakoze tufise kandi adana uratwumva
ndabumva gatanu kuri gatanu nyakubahwa mumenyesha makuru
watubwira irindi zina naho uhamagaye itumbereye
eko cyane ni kangabira no adere hagaye ndi mu ntara ya Rumonge ni ibuyengero
mufise ikibazo cyangwa icyumviro mushikirizo
nogira nti ni nko gukenguruka nta bibazo birebire mfise sewe ndi ko ndaba iki kibazo ukuntu coroganize aha muri iyi ntara yacu na cyane cyane mu ikomine aho ndi ko ngeze amaso aho mperereye iki gikorwa nobwira uwo nyakubahwa akora mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu kiriko kigenda neza cyane aha mperereye mu ikomine ya Buyengero nta kwidoga bariko batanga imisegetera neza cyane kandi tukagira tuti hamwe ubushikiranganji bw'abantu kugenda burafata ibibazo by'indwara zitandukanye bisaba gukingira nk'uku bariko barabikora uhura mu gihugu kabisa ubu bushikiranganji novuga nti ni nabwo bufise mu minwe ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu iki gikorwa kiriko kigenda neza cyane nkaca ngira nti baze baraba rero n'ukuntu bokinga izindi ndwara babikore gutya rero mu ntara ya Rumonge na cyane mu ikomine mperereyemo biriko bigenda neza cyane
murakoze turabashimiye yari adena Ubundi dufise ni Bernard. Bernard uratwumva? Bernard uratwumva?
Ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye we?
Ni Kanyarwanda Bernard.
Uhamagaye urihe?
Ndi mu Rwanda.
Mufise ikibazo canke intererano?
Wenda yisi navuga kuri malaria. Urabona akenshi malaria iterwa n'imyanda. Imyanda ahantu baba baracukuye amazi nyine wa muburaza wajya kuri bya bibi muri ya mazi atagenda akitekamo.
Ndabumva?
Nene yangiza kwitekamo ubwo ya myanda ni ivamo ya ngwara wa mubu utera malaria. Ahubwo ndumva nashishikariza abantu baba bari kutwumva ku iki ijwi rya Amerika ko baza batsiba ibyo binogo. Ariko twagira no kuntu kuri minisiteri igatanga hari inzitiramibu batanga yo kurinda malaria. Bizera ko minisiteri yaza gukora ubuvugizi ku baturiye ibishanga bakabaza malaria kubera ko abantu benshi barapfa cyane cyane.
Murakoze. Murakoze turabashimiye. Tubandanye iki kiganiro ku vyerekeye isekeza mu Burundi ryatanguye ku itariki 18 z'ukwezi rikazorangira ku itariki 22 z'ukwezi nyene ryo gutanga imisegetera mu ntumbero yo kugwanya indwara ya malaria mu Burundi. Muri iyo misegetera mutanga hari nk'imiryango ingo ziba zigizwe n'abantu benshi mutanga imisegetera inganike mugeze muri zongo. Turagaruka mukanya umutumire wacu twamutaye ku murongo ariko turagerageza ku murongo mukanya agaruke.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru minota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku kwisekeza ryatanguye mu gihugu cyose cy'u Burundi ryo gutanga imisegetera rikaba ryatanguye ku itariki 18 z'ukwezi rikazorangira ku itariki 22 z'ukwezi nyene mu Burundi. Umutumire wacu Dr. Sade Ndikumana nashaka ndababaze nko mu ngo zirimwo abantu benshi muri ico gikorwa cyo gutanga imisegetera mu bigenza gute mutanga inganiko.
Hello
muranyuva?
Ndabumva nabi nabi hari imvura nyinshi.
Nariko ndabaza mu gikorwa cyanyu cyo gutanga iyo misegetera mu gihugu.
Ndabumva.
Nko mu ngo zirimwo abantu benshi mu bigenza gute mutanga inganiko.
Mu bisanzwe muri rusange tufatira yuko abantu batatu bashobora kwifuka umusegetera umwe. Natabivana rero n'abari mu muhana hariho imihana musanga hari abantu bapanze turaraba. Navuze yuko ahanini turaba ibyumba biri muri urwo rupangu byose, hanyuma haraba kuganira n'abenegihugu bakavuga abantu baba ngo tuhasanze byoroshye kubera yuko hariho amakaye bandikamwo abajeje intwaro basanzwe bashyizeho aho usanga abantu bose baba ngaho banditse. Bivana rero n'abantu baba mu rugo uko bangana naho baryama uko hameze. Naye handi muri rusange umusegetera umwe bashobora gufasha abantu batatu.
Mwavuze ko mu bisanzwe umusegetera uri mu iyo miti kimi ushobora kumara niba ntihenze imyaka itatu. Iyo misegetera iroroshe kubungabunga?
Birimo mu bigorana ahanini kuko twarabonye yuko tugiye kuraba tuko turagendera bene igihugu hagati mu gihugu aho dusanga nk'umuntu afite uraro ahajyama ku kirago ugasanga iyo ari karawu manika akise munsi kirago kirago cyashobora kuwitobora ugasanga wononikaye bigituma twaciye muri imisegetera twatanze dushiraho uburyo bafasha kuyimanika bitabagoye hashobora gushinga uduti hirya no hino hanyuma keza kamanika kuyibika biragorana hamwe hamwe na hamwe mugabo turamaze kubona yuko ifasha cyane abene gihugu tubasaba rero yuko igihe batariko bagiye ku mirimo barayifundikanye barayizinga neza hanyuma ku mugoroba basura bakayimanika nkuko bazigishijwe biragoye bivanye n'uburaro bw'umwe wese mugabo hari buryo babigishije umwe wese bivanye naho aba kugira ngo umusegetera ushobore kumara umwanya muremure ushoboka.
Umuntu aretse iyo misegetera n'ubuhe bundi buryo mwaba mushimikira ko bwo kurwanya marari?
Murakoze cyane. Nari nabihereye ko kuko icyambere cyiza kurwanya malaria umusegetera ni kimwe mu bikinga indwara ya malaria mugabo ibikorwa byikuvura byikwegereza amavuriro y'abene gihugu kugira ngo ntagire ubwende birometero birenga bitanu atarashyira ivuriro kugira ntashyike ku ivuriro asinzikanye ngo abure umuti cyo gituma imiti y'urugezo rwa mbere ayitanga ku buntu kugira ngo basahirize ko twabonye ko ari indwara itana abene gihugu benshi kandi bisaba uburyo bwinshi kugira ngo bayivuze icyo cyonyine hamwe no kugira bavuga isuku kuzibira bya binogo by'ibidengeri by'amazi hari umwe n'igihugu yari yabivuze yaratumye tugabanya n'ibikigiri anagenda abwire yuko kuva bavuga mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka gushika turiko turavugana kundwi igihe twavuga yuko malaria yari kiza hivuza hashika ku mavuriro abenegihugu bashika ibihumbi majana abiri na mirongo itanu na bibiri kundwi ariko ubu kubera ibikorwa byikuvura byikwegereza bavuga amavuriro abenegihugu hamwe n'imiti no kongereza abaganga ruguru cyane cyane muri za ntara navuga ubu tugeze ku bantu ibihumbi mirongo icyenda n'indwi bitura amavuriro numva yuko bagabanutse cyane tukizera yuko tongeye kwa kundi ko gupompa uburyo bw'undi no gupompa imibu mu mihana navuze ko uburere cumi na kamwe bw'ubuvuzi turiho bakizoba tufatiye ko ari ubwo burere bw'ubuvuzi bwari butsinzigaye gusumba ubundi icyo gihe imibu yose iri ngaho mu mihana impande yaheze igapfa hanyuma mu mashuri y'uburaro naho nyine hari abayitegeza ajya gupompa mu makambi y'igipolisi y'igisirikare ahantu hakoranira abantu benshi aho n'ubundi buryo dukoresha kugira ngo turabe ko iyo ndwara yogabanuka.
Murakoze.
Kujya mu musegetera rero ni kimwe gikomeye cyane mu kwikingira malaria mugabo hariho n'ibindi n'ubundi buryo tugenda turakora kugira ngo dusahirize abenegihugu boye kwicwa n'iyo ndwara.
Murakoze. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Samuel uratwumva?
Yego ndawumva cyane.
Ngo tubwira irindi zina naho muhamagaye muri?
Nitwa Nsabimana.
Muhamagaye muri he?
Ndi mu ntara ya Ruyigi.
Mufise akabazo cyangwa icyumviro cyo gushikiriza?
Bo ego me bwambe n'akabazo amagatawa n'icyumviro.
Mubishikirize.
Bo bwambe twashyize umutumire mwatumiye akatunye kuja cyane hanyuma itakabiri twadushimira n'abagize uruhara kugira ngo ino misegetera turiko turaronka ikwiragizwe hano hantu mu karere mu gihugu cyacu. Hanyuma hari ikibazo ngomba kubaza uwo mutumire.
Mubaze.
Ndagomba kumubaza atubwire nimba iyi malaria yoba igwiriye muri ibihugu byacu bya Afurika cyane ngaho Burundi mbo dushaka mutubwire ko no mu bindi bihugu kumbure iyo malaria ifite urugendo cyangwa se umuvuduko nk'uwo tubona ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Reka bishyure umwishyure Dr. Ntare.
Ego warakoze Samuel ari mu Ruyigi. Malaria nkuko nabivuze mu ntara novuga y'akarere intara y'ibiyaga bigari ibiyaga binini eka mbere muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara ahantu hari hashushe kandi hari amashyamba menshi iyo ngwara irahari ahavuga iki kiza nticyabaye mu Burundi gusa muri bihugu byose duhana imbibe iyo malaria iriyerekana ahanini rero yaturutse kwihindagurika ry'ibihe kuko ahantu Samuel ari mu Ruyigi arabona neza ko ubushyuhe bwadude cyane kubera ihindagurika ry'ibihe. Malaria rero ntiri mu Burundi gusa iri mu bihugu byinshi nka byose byo muri Afurika ibihugu byo muri Aziya ibihugu byo muri Amerika y'ubumanuko mugabo aho niho iherereye ahantu bavuga
zone entere tropicale niho iba niho iyo mibu ubwoko bw'imutera malaria buba ukunda kuboneka mu mashamba yaho hantu hanyuma bihugu bya buraya birashika ko imibu ashobora kugenda umuntu ashobora kugenda agwaye cyangwa mugabo ahanini bihugu bya buraya basana bayitujije mugabo biraboneka rimwe na rimwe ariko ahanini ni muri ibyo bihugu biba hagati novuga hegereye patere ibyo rero ibihugu muca mubona nuko ngira ngo samuel atabona ikarata y'isi naye handi n'ahantu ubona hagenda hari amashyamba hari ubushyuhe bwinshi naho iyo mibu itera malaria no feresomere iba naho tubona iyo ndwara cyane.
Ubundi adutekamo ni Emmanuel. Emmanuel uratwumva? Oh, ntitubumva neza, sinzi aho muri ko mwakwigirayo cyangwa mukegera telefone. Mubugira kure cyane, sinzi ko mwosubira mugerageze. Ariko umenga hari mitende mubugira indi zina naho muri mufise ikibazo mubaza cyangwa intererano? Ntitubumva na gato. Ubundi dufise ku murongo ni Nyandwi. Nyandwi uratwumva?
Yego ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye?
Nyandwi Genda kamisengera masanze ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Mufise akabazo cyangwa intererano?
Ni intererano yo gushimira leta yuzuye gufasha abanyagihugu. Bigatanga imisegetera kuko twese turaba kuva mu 2014. Abanyagihugu bari bagize ikibazo kabisa malaria yari yasubiye kwiyongera. Nonene twashimira leta cyane ko yakoze ibikora inka ijya kubira gusubira gutanga imitegekera ku banyagihugu kugira ngo bagire amagara meza.
Murakoze. Turabashimiye.
Abarundi kuko ni yagiye neza abarundi n'abanyamahanga.
Murakoze.
Abagize amata meza n'igihugu bitagira imbere ko abantu nibaguma bagora ngo bajye kwa muganga.
Turabashimiye. Murakoze.
Murakoze Nyandwi.
Dr. Tade, hari isango mwoba mwarihaye byo kuba mwagabanije bikomeye cyane mwakuyeho burundu indwara ya malaria? Sinzi ko byoroshe.
Murakoze. Mwisanzwe imishyirahamwe mpuzamakungu OMS hariho ihangiro ibihugu bihurikiye muri iryo shyirahamwe byihaye si ihangiro ry'u Burundi gusa ni iry'isi yose aho mu mwaka w'2035 indwara ya malaria tuba turiko turayisezera ariko murumva yuko hasabwa byinshi ariko ngaha mu gihugu cy'u Burundi icyo twashyize imbere ni ukubanza tukaraba neza na neza ingene twokora kugira ngo tuve muri iki kiza cya malaria dusubire aho turwanya malaria nk'izindi ndwara mugabo itari kiza tukabyizera neza turabye ibiharuro yuko imisegetera turiho turatanga niyamara gukoreshwa hamwe na bwa uretse dukompamwo imiti y'imibu twizera neza yuko tuzogabanya cyane indwara ya malaria ngaha muri iki gihugu cyacu hanyuma rero ni igikorwa cya twese si icy'ubushikiranganji ni cya leta y'u Burundi kandi leta nayo nabe n'igihugu nibo bazi imbere aho ingendo nziza yo gukoresha ry'amitegetera hamwe no kwirinda malaria na cyane cyane kwitura ivuriro kuko turashima nabe n'igihugu ko bibasiye amavuriro ubu nta muntu yene ibirometero 15 arondera ivuriro nta urenze ibirometero 5 kugira ngo bareke kwitura barumenyi kuko kenshi abicwa kuko kurwara malaria ko leta yakoze ifatanije n'ibindi bihugu bisanzwe bifasha na cyane cyane ikigega mpuzamakungu fo mondiale za USAID aho ijya miti umuntu ayironka ku buntu ku ivuriro ryose duca dusaba umwe n'igihugu rero kudateba kujya kwivuza kuko ni ikintu gituma abenegihugu bahitanwa n'iyo ngwara batarashika kwa muganga kubera kumbe bashatse kwivura cyangwa bashatse kujya kwa barumenyi ni ukunyaruka kujya kwa muganga kuko imiti irahari kandi amavuriro barayubakiye arabegereye. Ikindi nacyo ni ugukurikiza impanuro za muganga ijya miti bakayifata nk'uko babibasabye kuko iyo atevye agomba yanduza abantu mu muhana kandi ashika kwa muganga nimba kitazimana aba yasinzikaye amaze kugira zangaru kambi navuga cyane cyane ingwara z'amasigo ingwara z'umutima kwacusanga kumukiza biragoye kandi twari ubujyo bwinshi umuryango ndere ukita imana kita imana
murakoze
imanga imyiza naba abapasoni bibungenze bajya bajyana abana ku mucanco ubu kwa mumviza impanuro abaganga babaha nijya mitegetera bagenda barabaha nanyene bayikoreshe nkuko bisabwa.
Mwitegereza ibiharuro mufise iyo ndwara yo bihitana abantu bangana iki ku mwaka mu Burundi?
Ibiharuro dufite nuko turaje bashobora gusanga nta biharuro kanoni mfite ariko iri mu ndwara za mbere zica abenegihugu ngaha mu gihugu cyacu kandi no ngaha muri Afurika niyo ya mbere nkuko navuze muri aka karere munsi butari bwa Sahara. Byumvikana rero yuko ahanini nta muntu abateza kwicwa na malaria iyo abenegihugu bakurikije neza ibitigo turababwira kuko ni indwara ivugwa igakira kandi ikira n'ingoga igihe umuntu yagiye kwa muganga hakiri kare. Kibabaje rero nuko usanga ari abenegihugu bateba yatebye rero nk'abana ibyo turiko turabona nuko baza bamaze gukama amaraso maze gukama amaraso bica bisaba n'ubundi buryo bwinshi bwo kumutera andi maraso kandi kubera umwana abafite abasada b'umubiri atarakomera kenshi ucutanga hitwa niyo ndwara benshi rero barapfa batazi kibishe ko ari malaria nje bituma ibitigiri biwe no kuronka kuko ahantu turagira ahantu novuga tugira autopsy mu Gifaransa mugabo turazi neza yuko turaje abitaba imana kwa muganga benshi bicwa na malaria biturutse ko baje batevye bakeneye amaserumu bakeneye ibindi bipimo bigoye mbere bakeneye n'ubundi buryo buhambaye bwo kubavura biturutse ko iyo migere yamaze gufata ibihimba bikoma ku mwezi y'umubiri cyo gituma nadusaba yuko kujya bushuhe kujya kumene ku mutwe kujya gususumira kubura kayababu umuntu naje kwa muganga bamutunganirize.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga.
Bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru 5 yajya agahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC muhana nyakumviriza ikiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku isekeza mu gihugu cyose cyo Burundi y'ugutanga isegetera igwanya ndwara ya malaria aho dufite umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana. Yamara imbere ko tubandanye na Dr. Tade Ndikumana tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Mohamed. Mohamed uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Yego tubwire irindi zina naho hamagaye uri?
Ego nita Ndikumana Mohamed mwisanzwe yesanzwe ndigenzi
muri he
cyagara cya Bujumbura mugabo mu mpanya ndiko ndakorera mu ntara ya Kirundo.
Mufise ikibazo canke cyumvira umuterera?
Mfite icyumviro nterera. Ego na cyane cyane mvuye turi mu Rwanda bibi bari ko batanga imisegetera mugabo rero umwanya muremure hari igihe tugenda mu buraro hamwe bitano na cyane cyane mahoteli ugasanga nta misegetera bafite bakitwaza ngo nta mirungu iwabo ngo ibaho cyane cyane ngo ngaha mu Kirundo turakunze kubibona aho dusanze duherereye ama tugakeburira kandi abanyagihugu bariko barosera misegetera ko boza barayikoresha kuko mwanya muremure turabona ko umuntu ayikoresheje haza inkurikizi nziza mu kurwanya malaria.
Murakoze turabashimiye. Dufise kandi Dieudonné ku murongo wa telefone. Dieudonné uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Mwo tubwire iri izina ryanyu naho mpamagaye mutumbereye.
Ndi Bujumbura nitwa Barumbazi Dieudonné.
Mufise akabazo canke icyumvira umuterera?
Ikimenyetso cy'ubu nayo nashaka guterera.
Muduge.
Anini nagomba kwibanda ku banyagihugu ubona ko leta yagize akigero kadasanzwe
nikita abanyagihugu kikaba imisegetera ikintu no bantu abanyagihugu nuko imisegetera kenshi boyikoresha kuko kenshi ntusanga ikoreshwa ibyo yagenewe ugasanga abanyagihugu bobo aho kuyikoresha bayikoresha ibindi bintu kumbe bakanayigirisha bibaye ngombwa tera kamuka abanyagihugu kuyikoresha imisegetera neza kuko na leta indiyitanga ibakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo abanyagihugu bashikire.
Murakoze, turabashimiye kuri icyo cyiyumviro.
Yego na murakoze.
Tubandanye iki kiganiro na n'umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana. Imiti yo kuvura indwara ya malaria, imiti ifite akamaro kandi kwiye yo bihari.
Yego murakoze. Mbere kwishije turazagira nshimire Mohamed ari mu Kirundo aho yavuze ikibazo natwe twabonye aho mu mahoteli amwe amwe na cyane cyane ya ruguru atamitegetera iriho. Anagira ntera kamo abe na mahoteli yuko icyo bavuga ari igikorwa kibabaje kuko nyinarakirundira mu ntara dutsindikaye ere umuntu ari ngenzi akaba yarisha amahera yiwe birakeneye yuko bashyira iyo mitegetera kuko biri mu buryo bw'ubukinga hanyuma n'abakiriya n'abagiye b'ingenzi bakabusaba umutegetera utari bakarondera hoteli urimo kuko iyo umuntu asanzwe agiye ku mirimo yiwe avuye Bujumbura akagenda gukora kandi kazi ruguru basanga avuye yanduye malaria birababaza kuko bituma iterambere ry'igihugu risubira inyuma. Hanyuma muti imiti irahari nibyo imiti iriho kandi itangwa ku buntu nanjye ndabivuga amavuriro yose imiti ivura malaria ku rugezo rwa mbere muti ugizwe na amodiakine artesanal urahari kandi utangwa ku buntu dusaba rero yuko abajejwe ubuvuzi kuva ku mavuriro mato mato gushika ku mavuriro makuru makuru yuko ukoreza bene igihugu kugira ngo ntihagire ubura iyo miti kandi leta n'abayifasha bashyizemo uburyo bukwiye kugira ngo abene igihugu basahirizwe turwanye malaria dushyire kuri rya hangiro twese hamwe dufatanije. Hanyuma iyo niyo yonyine itangwa ku buntu kuko hariho iyindi miti iyo umuntu ashoboye gukira bivuye ko yaje kwa muganga ateje yasaba yuko bamutera nk'amaraso nsana abana cyangwa abakenyezi ibyo rero nabyo bica bisaba ubundi buryo mugabo n'amaraso ntagurishwa birazwi ariko iyo bari kubamutera ijya yindi miti yo muri serumu bisaba yo kumena igihugu ariha kuko urumva leta iba yakoze ibyishoboye ibyo rero bitwara uburyo bwinshi imihana bitwara uburyo bwinshi umuryango w'umurwayi byo bituma tubasaba kujya kwa muganga hakiri kare kugira ngo birirwe barashyika kuri urwo rugero aho basinzikara usanga ibihimba by'umubiri byamaze kononeka bigatuma imiryango ikena mbere n'uwo muntu akitaba Imana.
Murakoze. N'izihe ngaruka iyo ndwara ishobora kugira ku byerekeye iterambere ry'igihugu?
Murakoze cyane. Ingaruka ni novuga yuko ni ingaruka mbi cyane kuko umuntu iyo atagira amagara meza ntashobora gukora ntashobora kwiteza imbere ntashobora guteza imbere umuryango kandi iterambere ry'imiryango niryo terambere ry'igihugu. Murumva yuko iyo abantu benshi bari ku mutego urumva ntaza ngo baje ku mirimo ya misi yose ngo bateze imbere imiryango biteze imbere bateze imbere n'igihugu ni ingaruka mbi cyane. Nicyo gituma dusaba ko abenegihugu na cyane cyane bajya bitorewe n'abanyagihugu bajya batowe ku mitumba aha mu makaritsiye bajya banyumba kumi kubafashanya kugira ngo bame inzu cumi abenegihugu bamwize bakamuzeza arabiyubuko cyane cyane ijya mitegetera abayikoresha yagenewe kuko mwumva ko ari abenegihugu. Ndabashimiye cyane batanze intererano haba Deninga i Bujumbura yuko by'ukuri navuze nti guhindura ingendo k'umwenegihugu biri mu bituma malaria yatwoye itsinda hakiri kare kuko baba bafashije leta kandi baba bifashije kandi bigatuma agira amagara meza n'iterambere rikabona kuboneka.
Murakoze. Ku murongo wa telefone dufise Aaron. Aaron uratwumva?
Niko ndabumva.
Watubwira irindi zina naho uhamagaye uri?
Ni Aaron Duhayimana mu gace mu ntara ya Muyinga.
Mufise ikibazo canke icyumviro?
Ni icyumviro. Mu bisanzwe ku bijyanye n'iyo ndwara ya malaria ni indwara irembeje cyane abanyagihugu kuko kenshi na kenshi no ku mavuriro nzajya kwivuza babanza kugupima ko bari malaria. Iyo rero ni indwara tubona yuko bisinze gake abanyagihugu. Tugaca rero dushimira leta kuri ako kigoro igome yagize ko kwama yakurikiranye iyo ndwara mu banyagihugu. Bobo gusa cyo mbere utanga imisegetera n'ikintu cyose dushima n'abanyagihugu bavita bagiye kwitora bagenda banezerewe kiretse ko hari aho ushobora gusanga abarataye burya buresi bayironkera bemeza ko bazoyironka ugasanga birinze kubagora ku ntuba yironka. Rero hariho icyo nagira nsabe uwo mutumire wacu cyangwa leta bakura kesho barashobora gutanguza umugambi ariko ntibawukurikirane ngo barabe yuko wowe wagenye nkuko bari bavyipfuza gatanga yanyu sekretari baduhaye bayikoresheje ibindi byabo ntibayikoreshe ite ari genewe na no basaba rero kumenya ngo bocabaza barakurikirana yuko igihe umugambi bashize mu ngiro woba waragenze nkuko bazipfuza
murakoze tugaruke ku mutumire wacu Dr. Stade Ndikumana muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka wa 2014 n'iri rya kabiri ryo muri uyu mwaka mubona harabaye intambwe ziboneka ku banyagihugu byerekeye ugufata nk'ama inyigisho mwabahaye no kwizukira iyo misegetero
murakoze imbere kwishyira ikibazo cyane nagira ngaruke ku mutumire Aroni yavuze ibintu gikomeye avuga ati hariho abataye bujya buresi ikabagora kuronkwitera ni itangazo twatanze twaravuze neza yuko abo bwatakaranye baca baraba umukuru w'umutumba ku wa gatanu itariki 2022 bakaca bagenda aho batangira imisegetera kuko turafite abo twabanditse bose bakaheza bakabatunganiriza kugira ngo isegeza ntirihere bataronse imisegetera ahantu akamo ntiyabe n'igihugu bose ariko baratwumviriza ntagire uwo indwi ihera ataronse umusegetera kubera ko yataye kajya karesi ko turafite aho twabyanditse turashobora gutora neza umwenegihugu nahaba hanyuma muti turaze isekeza rya 2014 n'igihugu abenegihugu barahinduye ingendo barumvise akamu tubatera turizera neza ko babyumvise ko mwumvise neza yuko abenegihugu benshi batanze intererano batanze impanuro bavuga bati leta ikora kigoro gashimishije umwenegihugu nawe nashyire hakiwe kugira ngo turwanye iyo ndwara akoresheje amusegetera icyo bagenewe abirumvikana neza yuko abenegihugu babyumva bumva yuko ko ari leta ikora ku meza yabo abo nabo batarabyumva bari mu batugora kuko batuma iyo kuko umuntu agwaye malaria imuriyice yanduza n'ubundi ariko yibereye ho neza mugabo rero birasabwa yuko bahindura ingendo turiza neza yuko inyigisho twabahaye kuva mu kwezi kwa gatatu dufatanije n'abajeje intwaro dufashanije n'abaremesha kiyago kwizera ko bazumvise kandi kanatsinda ni kuneza yabo ntankeka iki kidasoko kibanya tugitsinda
tugaruke kuri iki kibazo nari mbajije muravye isekeza rya mbere ryo mu mwaka wa 2014 n'iryo muri uyu mwaka murabona ko habaye intambwe ziboneka ku byerekeye ukumva inyigisho muha abanyagihugu no kwizukira iyo misegetera kuri bo
yego intambwe yarahabaye kuko harabaye inyigisho zitari nke kandi turashimira abajeje intwara kuko barafasha cyane na leta ni imwe barafasha abajejwa magara y'abantu kuva ku mitumba kugira ngo inyigisho dushikira bene gihugu bitagoranye hanyuma tukanabashimira yuko bitabire rino sekeza biri mu byerekana yuko bumvise akamu twabatekana inyigisho bazumva hanyuma turizera neza kandi yuko akagihaze ni guteba kujya kwa muganga kubera yuko ibaro dufite turaneza yuko hari abene gihugu akemera ibintazi murazi neza yuko amasengesho imana ni ikiza mugabo ica ku bantu cyo gituma hari habaganga hariho abo dusanga bamwe bamwe aya masengera agenda aravuka bahenda abenegihugu buryo buke bari bafite bakabujana bamwe mu bintazi ku bapfumu abandi basanga bagiye kumu ngo babasengere mugabo ni byiza mugabo iyo muntu akitwe n'amagara niturivuriro hanyuma amasengesho aze yuhirira uko birabaje umuntu apfuye atashyize kwa muganga kandi iyo ndwara yari kuvugwa igakira yahereye kujya ku masengesho nahere kwa muganga hanyuma n'abajejwe amasengesho bamufashe bamutanga hari kwa muganga bamusengere akanatsinda imana niyo ikiza kandi igaba amagara y'abantu
murakoze tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Gerard ari ku murongo uratwumva
cyane ndamufitiye umutumire
ngo tubwire irindi zina naho muhamagaye muri mubaze ikibazo cyanke intererano ntitubumva neza umurongo wanyu umeze nabi
alo
umurongo wanyu umeze nabi sinzi ko mwoshobora kwigira hirya yaho muri cyanke hari ikibazo
alo ndabumva cyane ati iri sekeza rize muranyumva
ndabumva musubire muvuga aho muri n'irindi zina
Harizimana Gerard
uri he
Bujumbura
mufite ikibazo cyangwa intererano Umurongo umeze nabi wa Jera reka tugaruke ku mutumire wacu Dr. Tade Ndikumana indwara ya malaria umuntu mwavuze ko umuntu aje kare ashobora gukira magara yiba gasubira kamera neza mwovuga rero ko ari indwara yoroshe kuvugwa mu gihe imenyekanye hakirikare
murakoze cyane indwara ya malaria ni indwara iri mu zoroshe kuvura kuko imiti bamuha hari udutanga imiti bashobora gufata iminsi itatu niyo yoba yasindikaye gato agafata ibinini ishika iminsi indwi mu bisanzwe ni indwara yoroshe kuvura kandi igora iyo umuntu ajyateje mugaze hakiri kare na cyane cyane kwivurirwa ku mavuriro mato birumvikana yuko yoroshe kuvura mugabo iyo umuntu ateje kujya kwa muganga acaga inkurikizi mbi ivuye ko iyo migera ikitsindikaza ibihimba bikoma ku mezi y'umubiri basanga mbere n'ubushobozi bari baganga dufashanya bita abaforoma ku mavuriro mato bisabwe ko barinda kumurungika ku ivuriro ry'akarere hanyuma bifashe bisaba n'uburyo bwinshi aje kare indwara ya malaria iroshe kuvura n'ibimenyetso biroshe kubona tadusaba benegeze nuko bitura ivuriro hakiri kare no gupima malaria biroshe cyane mbere ubu uye leta yashyizeho uburyo bunyaruka bwo gupima malaria aho nyine atagenda atoye imyishu nta no kurindira hanyuma basanze arwaye bashyira bamuha bya binini navuga mu gihe cy'imyitegnate aho nyine ayitahira akayifatira muhira hanyuma mu minsi n'itanu aba yasubiye ku mirimo yiwe ya misiyo.
Murakoze dufise irakoze kuri telefone irakoze uratwumva.
Ego ndabumva cyane.
Wanyarutsa ukavuga irindi zina naho uri niba ufise ikibazo cya intererano ukabitanga.
Irakoze byase nk'ibisanzwe muri tone mbere gikomene gatara intara ya Kayanza mu Burundi.
Mufise ikibazo cya intererano munyarutse?
Iki kibazo fise. Kinara abakora ndika bajya boteke ati ha muntu ufata wasanga mu muryango ari nk'abantu bane abana babiri n'umugabo n'umugore. Mwico gero ugasanga mwa muryango harimo umuhungu w'umwana n'umukobwa w'umwana. Ubwo bacandika ko bahe imisigetera ibiri. Ko nyaze ko sinirikine bari babihariwe kandi abana shobora gusanga batararana.
Reka bibu abishure mu mwishure Dr. Tade.
Irakoze ari gatara ndamushimiye. Icyo kibazo nimba aragenda afate umukuru w'umutumba bajane agishikirize aho nyine gatara ku ivuriro aho yegereye nimba ari uko bimeze nimba hari inzu abamo ari ibyumba bitatu yateza kuronka imisegiteri itatu kuko urumva ko abana hari umuhungu n'umwigeme batararana ibyo ni bya bindi tuzoza kuraba mu nyuma yuko cyo bitaracapaje ko atari ababuze kandi bari bakeneye umusegetera aho nibaza yuko n'abajejwe kugenzura biriko birakorerwa muri isekeza igatara baranyumva barabe yuko hari asaba n'igihugu burenganywa kandi iyo misegetera bari bayikeneye kandi bayifite uburenganzira.
Murakoze tugiye kurangiza mu kanya iki kiganiro hari ubutumwa muba mufise bwa nyuma mwoshikiriza abariko baratwumviriza ku bijanye n'iryo sekeza.
Ubutumwa bwa nyuma ni uko nshimira abenegihugu nyine bitavye kano kama twabateye nkabasaba ko umwe wese ahari umenya yuko leta ishaka gukingira amagara yiwe. Imisegetera niyo gukingira abenegihugu abantu ntijejwe gufuka amatomati ntijejwe kuroba ijejwe n'amategeko ntijejwe gukingira tujya turima ijejwe gukingira umuntu kuko umuntu niwe agwara malaria hanyuma turizera neza yuko ako kama bakumvise mu minsi zabo nyine bazabona yuko ari akarusho iyo ndwara izogenda igabanuka ku buryo bushimishije na cyane cyane ko nkuko nabivuze ibuza ko umwenegihugu iteza imbere kuko iyo abantu batanu batandatu mu mana bari ku musego mwumva yuko hashaze izindi ngorane. Murakoze
yari umutumire wacu Dr. Tade Ndikumana umuvugizi asanzwe ari muganga kongera akaba ari umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kugwanya ikiza cya sida mu Burundi. Twariko turavuga ku isekeza ryatanguye ku itariki 18 z'uku kwezi rikazorangira ku itariki 22 z'uku kwezi ryo gutanga imisigetera mu gihugu cyose cy'u Burundi. Turabashimiye tukaba dushimiye kandi na mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro n'abaduteye akama kuri telefone.